imwumviriza ni radio y'u Amerika ibwiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiza makuru yo hijya no hinda ku isi
urakoze Fidel turahera muri Afrika abasivile bashika kuri 14 hamwe n'umupolisi umwe barapfuye mu mishyamirano ishingiye ku moko yabereye mu ntara ya Amhara muri Ethiopia abategetsi babishikirije ejo ku munsi wa mbere bavuga ko amazu aharurwa mu macumi yaturiwe gushika ku mishinge ibihumbi by'abasivile nabo barahunga kuva ku munsi wa gatatu ho nyene benshi muri bo basabye indaro mu mashuri no mu mastade igisirikare cya Ethiopia cyavuze ku munsi w'Imana ko cyarungitseyo abasirikare kugerageza kugarukana umutekano uhungabanya igihugu kimirije amatora mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu Perezida wa Chad Idris Deby Itno yarongeye gutorerwa kurongora igihugu kuri manda ya gatandatu ku majwi 79.32% kwijana mu matora yabaye ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane uko ibiharuro byifata kibanza byasohowe n'umugwi wigenga ujejwe amatora wabishikirije ejo ku munsi wa mbere abakandida 9 nibo bari bahanganye na Deby ariko batatu bahisemo kuyavamwo bahamagarira n'abanywanyi babo kutaja gutora ariko sentare ntahinyuzwa y'igihugu yahisemo kugumiza amazina yabo muri iryo higanwa Perezida Deby yiyamamaje yemerera abanyagihugu amahoro n'umutekano mu gihugu kiziziwe n'intagondwa zigendera ku byumviro bya kisilamu igisirikare cya Chad cyavuze ejo kuwa mbere ko cisha wa Robert barenga 300 binjiriye mu buraruko bw'igihugu inyuma y'umunsi w'amatora
Washington ijwi rya Amerika
wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ejo ku munsi wa mbere yaraneguye yivuye inyuma amaraso ariko araseseka mu gihugu cya Myanmar asaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Aziya y'ubuseruko ryishinze iterambere kwihuta gukorera hamwe bagahagarika amabi ariko arakorerwa abanyagihugu Ban Ki-moon yabibwira akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi mu nama yari itumbereye kuraba ingene ONU hamwe n'amashyirahamwe yo mu karere bakorera hamwe kuri ico kibazo Ban Ki-moon yafashije Myanmar gushika ku nzira ya demokarasi igihe yari umunyamabanga mukuru wa ONU yavuze ko kibandanya kurondera umuti ku ruhagarara rwa politike rubera muri ico gihugu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya rivuga ko abasirikare b'u Rusiya bangana ku 150,000 bari ku rubibe ico gihugu gihana na Ukraine hamwe na Crimea rikavuga ko ari igitigiri kinini cy'abasirikare kandi giteye ubwoba umukuru ajejwe iby'imigenderanire mu ishyirahamwe rya Buraya Joseph Borrell yavuze ko uko kugwiza abasirikare ku rubibe na Ukraine biteye ubwoba ariko Borrell avuga ko naho hiyongereye ibyagirije byatanzwe na Repubulika ya Czechoslovakia ku Burusiya buri nyuma y'ibisasu byaturitse mu 2014 bigasambura ububiko bw'ibirwanisho muri ico gihugu uwo muryango nta ntumbero ufise wo gufatira Uburusiya ibindi bihano amakuru kuri COVID-19 umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu bashasha bandura COVID-19 biyongereye ku ndwi igira 8 ikurikiranya mu ndwi iheze abantu bashasha barenga 5,200,000 nibo bavuzwe ko banduye muri ico kiringo umutegetsi wa OMS yavuze kandi ko n'abahitanwa n'uwo mugera baduze ku ndwi igira 5 yikurikiranya aho barenga 5,000,000 bamaze kwicwa n'ico kiza kuva kigitangura avuga kandi ko ibitigiri by'abandura hamwe n'abakirwa mu bitaro bo mu myaka iri hagati ya 2025 na 59 biyongereye ku rugero ruteye ubwoba
Arise Bigirimana urakoze kudushikiza ayo makuru yo hijya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini. Urwanda rwaraye rutangaje raporo rwakoze ku ruhara rw'u Fransa muri genocide yakorewe abatutsi.
Iyi raporo ikigaragaza cyane nuko leta y'u Fransa icyo gihe bigaragaza ko hari uruhare yagize kuba yaratumye genocide yakorewe abatutsi ishobora kuba.
Uwoni Vincent Biruta, umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu w'u Rwanda. Mu Burundi muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushyira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri igiciro cy'ikawa y'ibiturumbwe cyongerejwe amafaranga y'amarundi amajana abiri ku kiro kimwe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'u Rwanda yaratangaje raporo ku ruhara rw'u Fransa muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Ni hafi igihe cy'ukwezi kumwe inyuma ya raporo y'u Fransa ubwabwo. Raporo y'u Rwanda ivuga ko abategetsi b'u Fransa birengagije imyiteguro ya genocide kandi ko batatabaye igihe yari kiraba. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Iyi raporo yasobanuriwe abanyamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nyuma yo gusobanurirwa guverinoma y'u Rwanda mu nama idasanzwe y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere. Ni raporo yakozwe n'ikigo cy'abanyamerika gifite icyicaro i Washington DC gitanga ubufasha mu by'amategeko gifatanije n'abanyamategeko bo mu Rwanda. Iyi raporo ifite amapaji agera kuri 600 yibanze ku ruhare rw'Ubufaransa mbere ya genocide igihe yakorwaga na nyuma yayo kugeza uyu munsi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yasobanuye bimwe mu bikubiye muri iyi raporo.
Iyi raporo rero ikigaragaza cyane ni uko leta y'u Bufaransa icyo gihe bigaragaza ko hari uruhare yagize kuba yaratumye genocide yakorewe abatutsi ishobora kuba. Ariko ni na raporo nk'iyi ngiyi twakiriye uyu munsi yakoreshwa na guverinoma y'u Rwanda yashingiye no ku buhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye na nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze ubuhamya. Icyo izo raporo zihuriyeho rero ni uko zombi zemeranya ko hari uruhare rugaragara rw'u Bufaransa muri mu mateka y'igihugu cyacu by'umwihariko mu birebana na genocide yakorewe abatutsi.
Iyi raporo ivuga ko usibye ko nta bikorwa igihugu cy'Ubufaransa cyakoze ngo gihagarike genocide yakorerwaga abatutsi, ko no mu myaka yakurikiyeho bwakomeje guhishira uruhare rwabwo no gucumbikira abagize uruhare muri genocide. Yerekana ko mu myaka yagejeje kuri genocide wari perezida w'Ubufaransa François Mitterrand n'ubutegetsi bwe bari bazi neza imyiteguro yakorwaga ya genocide, ariko bakomeza gufasha leta ya Juvenal Habyarimana. Abanditsi bayo bavuga ko leta y'Ubufaransa yari izi neza iby'umugambi wategurwaga. Minisitiri Biruta akemeza ko raporo yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda ndetse n'iyakoreshejwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron zihuriye ku ngingo y'uko zombi zemera ko igihugu cy'Ubufaransa cyagize uruhare rugaragara muri genocide yakorewe abatutsi, ariko zigatandukanira kuko raporo y'Ubufaransa igarukira gusa mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yakozwe na guverinoma y'u Rwanda igakomeza na nyuma ya mirongo cyenda na kane. Minisitiri Biruta akemeza ko na nyuma ya mirongo cyenda na kane hari iby'iyi raporo yagaragaje byakomeje gukorwa na guverinoma y'u Bufaransa.
Kimwe navuga ni nk'amagambo yagiye akoreshwa n'abayobozi batandukanye, ariko yatangiwe na perezida Mitterrand ubwe. Ubwo yavugaga ati bakavuga za genocide ukunda bazishyira mu bwinshi, batangira kugenda basa n'abumvikanisha ko hari indi genocide yaba yarabaye atari genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ikindi cya kabiri ni ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa bibangamira leta y'u Rwanda yari imaze kujyaho nk'igikorwa cyakozwe cyo gukurikirana abayobozi bakuru b'ingabo benshi bageze ku munani. Igikorwa cyatangijwe n'umucamanza witwa Brugere kikaba kirekaho ibyaha, imanza zigakururana ngira ngo mu minsi yashize nibwo byagaragaye ko ibyo yabarengaga nta shingiro bifite.
Iyi raporo yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda yakoresheje abahanga mu by'amategeko muri Amerika no mu Rwanda. Gusa Minisitiri Biruta yumvikanishije ko iyi raporo itagamije kugira uwo ijyana mu nkiko.
Nubwo bwose iyo yakozwe n'abize amategeko ntabwo icyo yari igamije ari ukushaka ibyaha byajyanwa mu nkiko, ahubwo ni raporo yakozwe hagamijwe kureba inyandiko ziriho kushaka ubuhamya yerekana ibyabaye mu buryo bw'amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'icyenda na kane, ku buryo nta n'ubwo ziteganya ko leta y'u Rwanda izabiheraho ngo igire abantu ikurikirana.
Komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide isanzwe igira uruhare mu kwegeranya inyandiko zose ndetse no gukora ubushakashatsi kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, igaragaza ko ibikubiye muri iyi raporo bizayifasha muri gahunda yayo yo kubika amateka. Mizimana Jean Damascene, umuyobozi wa CNRG.
Rero bizadufasha mu kugira amateka ya genocide agenda agira ibimenyetso byuzuza bigaragaza uburyo jenoside yateguwe n'uko yashyize mu bikorwa. Ibimenyetso komisiyo igezeho biriyongera ku bindi bisanzwe bihari. Icya kabiri, iyi raporo ije izadufasha mu buryo bukomeye mu bijyanye no kurwanya ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe bari mu bagize udutsiko dupfobya jenoside yakorewe Abatutsi bajyaga bafata ya raporo ya Bruguière bagakomeza kuyishingiraho. Uretse ko n'ubucamanza bw'Ubufaransa bwari bwaramaze gutesha agaciro iyi raporo ya Bruguière, ariko n'itsinda ry'abanyamategeko rishimangira ibyo Ubufaransa bwari bwaremeje.
Iyi raporo igiye hanze nyuma y'iminsi 25 Ubufaransa nabwo bushyize hanze raporo yabwo yakozwe n'abanyamategeko n'abashakashatsi 13 b'Abafaransa, nayo yagaragaje uruhare Ubufaransa bwagize mu mateka ya jenoside u Rwanda rwanyuzemo mu mwaka w'1994. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tukivuga ku Rwanda, bamwe mu banyagihugu baba mu kigwati cya Runyangwe muri serivire ya Rwambogo muri sekiteri ya Musanze, akarere ka Musanze mu ntara y'uburaruko bw'igihugu, basaba guhabwa indishyi ikwiye y'ubutaka bwabo bwatwawe n'ibarabara rya Ines Kinigi. Ibindi na mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye.
Itegeko nimero 32 ryo kuwa 11 Kamena 2015 ryerekeye ukwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange rivuga ko iyo wimuye abantu uba ugomba kubahindisha ikwiye. Iyo wegeye abatuye uwo mudugudu hari abakubwira ko babwiwe igihe bazishyurirwa iyo ndishyi ikwiye, abandi bo bakubwira ko nta makuru babifiteho.
Abatubaruriye mu kwezi kwa gatatu ubwo baragenda baratubwira bati tuzabishura mu kwezi kwa kane hagati, ubwo turategereje. N'ibihumbi 100 bambariye.
Bambara 64,000. Nago ntago baduha ngo turategereje.
Babwiye kubaza yaharyari.
Ntagiye baduhaye. Hasize ukwezi batubaruriye.
Ntabwo bayambaye, turacyategereje. Kugeza n'ubu ntabwo tuzi igihe bataduhera amafaranga.
Uko kwezi kwa gatatu bavuga babaruriweho ni uk'uyu mwaka. Bongeraho ko bakeneye amafaranga babariwe kugira ngo bashe gushyira mu bikorwa icy'ubuyobozi bw'abasabye.
Nibazaga ko duhaye utwo dufaranga ni tukatwifashisha kugira ngo tubone uko twavugurura ayo maso. Negative wo mu murenge waje kubitubwira hamwe na agoronome w'akagari ko tugomba kuvugurura abaturiye umuhanda, yewe tugasiga n'amarangi.
Ayo mafaranga baramutse bayampaye ubu turi kuvugurura ku muhanda, ubwo nahita nifashisha nkaba nagura sima nkabasha kuvugurura inzu yanje.
Uwo muhanda urakoreshwa kuri ubu, urabura kaburimbo gusa kuko hari gahunda yo kuyishyiramo. Ryategeko ryerura ko nyuma yo kubarurirwa imitungo abaturage bimuwe baba batagomba kurenza iminsi 120 ihwanye n'amezi 4 batarabona indishyi ikwiye. Bwana Venice Kagabo ni umunyamategeko ukora umwuga wo kuburanira abantu, kubahagararira no kubunganira mu nkiko, hamwe no kubaha ubundi bufasha mu by'amategeko. Avuga ko yagiye ahura n'ibibazo binyuranye birimo ibijyanye no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Nubwo iyo minsi itarashira kuri abo baturage bafite imitungo yakozweho n'umuhanda wa Ines Kinigi, Maitre Kagabo asobanura ko bafite ishingiro ryo kwishyuza ingurane. Avuga ko bidakwiye gutangira igikorwa cy'inyungu rusange utarishyura indishyi ikwiye abo wimuye.
Oya, ntabwo ari byo. Nubwo iyo minsi icyo gihe cyose kitararenga, ariko niba utangiye gukora umuntu mu bikorwa bye, ni uko hari ahandi wakabaye uteganya ko ari bwerekeze. Imirimo, ibikorwa byose bijyanye no gukoresha iyo mitungo yari iy'abandi ukayishyiramo igikorwa, icyakabaye gitangira abantu bamaze guhabwa ingurane.
Niba ari n'amafaranga wakabaye bamaze kuyabaha.
Cyane yuko inshuro nyinshi ni n'amafaranga. Niba ari umuntu wari utuye mu isambu runaka akeneye kujya kugura indi sambu, akeneye aho ari bujye gutuza umuryango, none se niba yari ahafite inzu urayisenya kandi ariyo yari atuyemo n'umuryango, ajye hehe kandi hari icyo mugomba gukaba utarakimuha?
Usibye icyo kibazo cyo kuba batarikirwa iyo ndishyi ikwiye gihari, bamwe ntibishimiye agaciro kahawe imitungo yabo. Konsole Mwambarangwe ni umwe muri bo.
wampa 64 gusa wenda ukarikira ibite bya birimo ninda byose bazi hari wende bari kuma nka miliyoni twaragambye biranga turahora
mwabibwiye ndi
aba bari kutubarurira nuko none ko bongeyeho n'ubundi butaka kuva ngo agiye gushaho n'ubusitani hari kuduha hotel turatura abaturage kare batora amafaranga makeya
mwambara ngo avuga ko hayi wabi kibanza cya metro 25 kuri 25 kigurishwa miliyoni 6 cyangwa inye dupimishije ijisho twasanze ubutaka bwe umuhanda wajyanye ari nka metero 12 kuri 20 kuri izo metero hagomba kuziyongeraho izindi metero 6 z'umuhanda zigenewe ibindi bikorwa remezo nk'imiyoboro y'amazi n'ibiti bigenda insinga z'amashanyarazi abaturage bifuza ko bahabwa indishyi ikwiye y'izo metero 6 mwambara ngo avuga ko ubwo bazaga kubabarurira bababwiye ko umuhanda wari kuzatwara ubutaka butoya asobanura ko nkawe bamubwiraga ko umuhanda wari kuzamutwara ubutaka bungana na metero nka 20 z'uburebure kuri metero zitarenze 8 z'ubugari umunyamategeko Kagabo avuga ko niba ari ukuri ko babizazaga gutwara ahantu hatoya ariko bagatwara hanini gihabanye n'itegeko aheraho agira abaturage inama yo kujya babanza gusoma bagasobanukirwa amasezerano y'ukwimurwa ku mpamvu z'igikorwa cy'inyungu rusange mbere yo kuyasinya bivuga ko bari abaturage bashobora kuba barasinyiye ko batanze ziriya metero zatwawe ariko batabizi Inama y'inteko nshingamategeko umutwe wa Sena yateranye tariki ya mbere uku kwezi. Iyo nama yasabye leta kwihutira gukemura ibibazo byerekeranye no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Kuwa gatandatu twahamagaye umuyobozi w'akarere Janine n'uw'umuremyi inshuro 6 zose adafite telefone. Mu masatatu twamwohereje ubutumwa bugufi kuri telefone bukubiyemo ibibazo twashakaga kwasubiza ntiyasubiza. Saa 10 twamwohereje ubundi butumwa nabwo biba kwakundi. Iyo tumubona twari kumaze ibibazo bitarasubizwa kugeza ubu. Twanashatse kumenya ingamba zifatika zihari zo guca burundu iki kibazo nkuko bisabwa na Sena. Kuwa gatandatu n'ubundi twahamagaye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi ufite mu nshingano inzego z'ibanze. Saa 3 yatubwiye ko ari mu nama ariko nawe ntaradusubiza. Niba dusubiza tuzabibagezaho mu makuru ya chata. Jean-Baptiste ndabananiye ijwi rya Amerika mu karere ka Musanze.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ikiyaga Tanganyika kisigaje kuduhuga urugero w'imetero 2 gusa kugira amwe mu makaratiye y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura zimangane hamwe n'uduce tumwe tw'intara ya Bujumbura harimwo Gatumba umenyesha makuru wacu Eroje buri kaneza niyo nkuru dufite ari Nairobi muri Kenya
Ibikije ubwoko butandukanye birimo imisuna, imibingo n'imigereveriyo birinda amazi n'ibyo biri kubiterwa ku nkengera z'izo nzuzi. Aho uyu munsi umugambi watanguriye ni kubuza umutimbuzi ruca mu buraruko bwa Bujumbura. Ishyirahamwe ry'abaropona imicanga n'amabuye ya PE niyo ririko rirangura ico gikorwa. Emmanuel Maheruka rirongoye yamenyesha ko iruhande y'ukwishura imisoro muri leta ari ngombwa gukora kino gikorwa n'ubwo naco nyene gisaba uburyo bwinshi.
Bose twaraharuye dusanga hazi kugenda imisuna mu bice cy'ukuva ku kiraro cya Rehoporo kushika ku Tanganyika. Ubu hazi kugenda imisuna 10,000 twarize amapipinyeri. Bamye turazihura kubyerekeye kongorane z'amafaranga murabona ibi byo kuropra nabo bahungu bacu nyene bakora aka kazi urabona nabo bakenera amafaranga bagakina amafaranga yikugira ngo tugure ibisekero urabona ko twebwe tudapakirira mu ruzi dupakirira nyuma kwibarabara turaropora misenye tukikorera tugasuka kwibarabara kugira dukingire za nkombe tuko turakingira kugira ntizimene mbo izo zose n'ama depenses dusohora tukongera tukariha kundwi muri buha tukongera tukariha muri oberi tukongera tukariha amafaranga ya kontra mu mezi 3 izo zose ningora ntugira wumva dusigarana udufaranga kwintisha ntiki kandi giye twaza gukora ngaha uruzi rwaza kumazinjira mu kibuga cy'indege ariko tumaze gutangira gukora mu kibuga cy'indege ubu bace barunka mitende ntamazi ubu abatere
Victor Bigirimana icegera cy'umukuru wa kantiye ya Kiyange ya mbere hamwe muhakunze guterwa n'imyuzure amenyesha ko baragahengwe ku banyagihugu
mwaravyiboneye mu minsi iheze ko inzu zitari nke zatwawe abenegihugu barangara ariko kuvaho aba barupfuzi baziye murabona ko bateye ibiti musi baragira kiraje no musi twavuga ko aragahengwe iyi yari intambamye cyane kuko uruzi guzuye hose hare hagucya kubuge uruzi ruje gwaca rusanzara rukaca gwihereza imihana n'indimiro z'abene gihugu mugabo no musi kubera ko rubandanya ruja hasi n'ivyo kwishimira
anise niba ruta umukuru urwego rw'igihugu ruje rukinga ibiza n'isibe asigura aho gukingira zino nzuzi bigaruka aho gukingira ikiyagatanganyika
dukingiye ururuzi tuba kandi dukingiye n'ikibuga c'indege ca Bujumbura ko inkombe zitariko zirabomagurika amazi acaguma mu nda y'uruzi akagenda gashikiyaje ibi rero bidufasha umusenyi ko utobandanya uja mwitanganyika kugira ngo uje hasi tukaba kandi dukingiye n'imirima yegereye ururuzi kuko ntiruba rugishwaye ngo ruheze ngo none imirima
niba rutayemeza ko mu ntara za Bujumbura na Rumonge mu manuko bushiburengero honyene muri ameza birashize abantu barenga 2200 bateshejwe izabo n'amazi yatanganyika
twasanze mu bice vya Kanyenkoko Nkayamba n'ahandi naho ni mu Rumonge twasanze imiryango ari 482 kuri ubu yitegerezwa mbere nuko yari yongereye gusumba twarabonye imiryango ya Kayizabo muri komine Muhuta yari imaze kurenga 240 no muri komine Bugarama hoho twaharura imiryango irenga 750 kindi twebwe dukora turiko turakora nuko dusaba abantu bose batewe n'aya mazi yuko bovayo kuko aya mazi aduga akonona amazu akabasatira mu mazu adugana kandi n'ibinyabuzima bishobora konona ubuzima bw'abantu ingona hariho imvubu abantu ntibigira intumva abantu bose amazi yamaze gutera twese basaba ko bovayo kugira ngo bayabise kuko nta ushobora kunigana n'amazi hanyuma rero niyo bagagaza twebwe tuzobakurayo ku nguvu kuko leta irikingira abene gihugu bose izokwemera na gatoya yuko abantu bagwa n'amazi ingombwa yuko tugira isite nk'uko muzibona twazigize kuri aba bantu bo mu gatumba
kugeza ubu hagaranijwe no mu 1964 amazi yatanganyika yaduga imetero 4 kudusha tutari duke mu ntara ya Bujumbura n'umugwa mukuru butunzi Bujumbura tukaba twararengewe tube ibidengeri icyo kiyaga gisigaje imetero 2 kugira ngo kigere kuri urwo rugero kugira ngo dutere tutaronerwa rwego rw'igihugu rukinga ibiza n'isibe rwiye gutuma ku inama rukokoma y'abahinga bose berwa n'iki kibazo
tugiye gutunganya inama nini aho tuzotumira abahinga kugira ngo baganire baterere ivyiyumviro turangije cyo twokora cyo gukinga aya mazi hariho mbere n'abashikiriza yuko hukuba kwa amadige turayashigikiye yuko yoba kugira ngo harya hegereye inyubako rusangi nk'ibivuko n'ahandi bakubaka aho dige turafite uburorero bw'ibihugu byatewe n'amazi nk'uko nk'igihugu cya Hollande aho usanga kiri hasi cyane imetero 7 umanuka ku rugero rw'amazi ariko twebwe turi ku rugero rw'imetero 774 kuri urwo rugero ikiyaga Tanganyika kiba kitaratangura konona ariko uno munsi amazi amaze kuduga imetero 2 aya mazi turayaharura yuko amaze gushika ku rugero rw'imetero 776 umwaka w'1964 amazi yaraduze imetero 4 amazi batubwira yuko yari yaduze cyane ibi bice byose mubona za Gatumba iriya za Katia Viatike za Kibenga za Kinindo n'ahandi zari zarengewe n'amazi twizere rero yuko urwo rugero rutazoshika ngaho
ibarabara ryitiriwe Ubuyapani ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura riki ruhande y'ikivuko cya Bujumbura ryarugawe kuva ku wa mbere ushize kubera amazi yatanganyika ubigeje ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hasabwiye ko imiduga minini minini y'amakamyo na za rukururana itosubira kuri camwe kubera izombo nyene umwaka uheze abantu barenga 250 barataye izabo bitumwe n'ubwinshi bw'amazi yatanganyika eroje wika neza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika n'umbere ukuntu amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tukiri mu Burundi leta yarongeye igiciro gishasha cy'ikawa muri uno mwaka w'2021 ushyiruwe 2022 icyo giciro gishasha cy'ikawa ibiturumbwe n'amafaranga y'amarundi 70 ku kilo umwaka uheze ikaba yagugwa amafaranga 550. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatunimana ari Kigali mu Rwanda.
Leta ntidandaza kugira yunguke ariko idandaza kugira abanyagihugu bahatorera koyoko. Ayo ni majambo Deo Guide Rurema yakoresheje mu gushikiriza ibiciro by'ikawa y'ibiturumbwe bizisungwa uno mwaka, aho ayo mafaranga yiyongereye ashika 150 ku kiro. Yasavye ko ibyo biciro byokurikizwa uko bishikirijwe.
Leta y'u Burundi iramenyesheje ko igiciro cy'ikawa isogwa mu matonorero yose igugwa uko ukurikira. Ikawa nziza bita Service A izogugwa amahera k'amajanindwi ku kiro. Ikawa y'ibisobwa nayo bita Service B izogugwa amahera 350 ku kiro nk'uko bitegekanijwe mu ntunganyo y'isizeni. Ihemba rya mbere rizoba mu kwezi kwa Rusama, ihemba rya kabiri ari naryo rya nyuma rikazoba mu kwezi kwa Myandagaro muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021.
Mu buserukizi bw'abarimyi b'ikawa barashima ibiciro byashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi Havyarimana Sergio. Icegera c'uburongoye urunani rw'abarimyi b'ikawa Senake muri Mawisangi amenyesha ko leta itaraza amasigara cicaro igihe yamenyesha ko ishize ico gisata mu minwe yayo. Asaba ariko ko ico giciro co shika ku mafaranga 1000 kugira abarimyi nabo babone ibyiza by'ikawa.
Nk'abarimyi turanezerejwe cyane n'ingingo yuko ikawa umurimyi giciro kiduze kikava ku 550. Twakurikiranye yuko icyo giciro kiduze bivanye n'uko isize niheruka bacuruje neza. Aha duciye tujyoherwa turumva neza kumwe yari yabidusezerani yuko nibaramuka bagurishije neza kutizosha turonka inyongera. Ni kuvuga yuko cyashinzwe bivanye n'uko bagurishije uno muntu ataturumva yuko tugiye kuronka inyongera kwisize niheze y'amaheri 150 niba ntumvise nabi. Byatunezereje cyane kandi twumvise yuko kugira igiciro kiduge kwari kubera amafaranga mu yahora aja guhemba abakozi bo muri Senake no muri Entere Cafe ngo bayakuye ko. Iyo ni intsinzi.
Waserukira abarimyi b'ikawa asa umushikiranganji gutenyenya ku ngingo yo gufuta abo bakure y'amatonorero begeraniriza ikawa Centre de Collecte mu Gifaransa. Havyarimana Sergio akamenyesha ko iyo ngingo ishobora gutuma abo bakure y'amatonorero batonorera ikawa yabo muhira ku bwinshi kandi bituma akanovera kagabanuka. Iyo ngingo rero naho yanezereye abarimye siko biri kubigenga. Didone ngo wembona umuyobozi ajejwe umwimbu n'idandazwa ry'ikawa mu gisata cy'abigenga amenyesha ko ingingo nk'iyo bari bakwiye kugishwa inama imbere yuko ifatwa.
Hariho ibisabwa byinshi kugira ngo igiciro bishobore gushingwa. Ni ibintu by'ubuhinga kuko si ibintu umuntu ashobora kuvuga gusa ati igiciro ndashinze igiciro kingana gutya. Ni ibintu by'ubuhinga bijamo kandi hakajamo umwumvikano kuko murazi ko ikawa ari ikintu tudashingira igiciro twebwe ariko ari igiciro gishingwa n'abayigura. Kandi ntibagura ikawa y'u Burundi gusa, nagura ikawa mu isi yose. Aho rero niho ubuhinga buhagaze, niho hahagaze koko ishingwa ry'igiciro nyacu.
Muri icyo kiganiro umushikiranganji Deo Guide Rurema yamenyesheje ko mu isizeni iheze abarimyi bose bahembwe kandi ku gihe, mu gihe amenyesha ko igisata cy'ikawa kikiri mu minwe y'abikorera ivyabo. Abarimyi bari baheraniwe imiliyari 200 ivyatumye bamwe muri bo bafungwa. Umushikiranganji w'urimyi n'ubworozi yamenyesheje kandi ko muri iyo sizeni iheze gushika itariki 12 za kuno kwezi kwa kane hari hamaze kudandazwa ikawa ku gaciro ka miliyoni za baba 46 z'amadolari ya Amerika. Mu gihe uno mwaka habonetse umwimbu w'ikawa ungana n'itoni zirenga gato 73 mu mwaka w'2021 2022 hitezwe amatoni arenga gato 41 nk'uko byashikirijwe na Deo Guide Rurema. Uwo mushikiranganji akaba yamenyesheje ko iyo habonetse umwimbu mwinshi mu mwaka ukurikira utegerezwa kugabanuka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya agarukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunotumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.